Nzamba
Nzambi rasamirana
Amakuru makuru makuru yaranze ntundwi
ndabahaye mwiriwe bakunzi ba Radio Nzamba gateka kawe sangwe ikaze murano makuru makuru yaranze inondwe turiko turasozera turi ku munsi w'Imana nikenekerezo rya kabiri ruheshi no mwaka wa 2024 ano makuru mukamubwira mu yashikizwe na Jebo Fitz niyongere nkaba ndabahaye ikaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ano makuru yaranze inundwe tuyahere mu gisata c'ubutungane mu minsi 30 uhere ku munsi wa kabiri niho generale Aringiyome Bunyoni nabo basangiye urubanza bazomenya ibihano bafatiwe n'igisata c'iyungurizo ca sentare ntahinyuzwa ibyo bikaba byatangajwe n'uburongoye sentare ntahinyuzwa ku munsi wa kabiri aho yari kasozera urubanza rw'abo bantu bane kwari rumaze iminsi ibiri ruri kurubera igitega ariko rero ibihano basabiwe kaba bitahindutse ku byari byafashwe mu rubanza rwa mbere kuko uwo yahoze ari umushyiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yasabiwe umunyororo w'ubuzima bwe bwose abandi nabo imyaka 15 ariko bose bakaba basabye kurekugwa kubera kuri bo ibirego babashira ko ari rementanya gusa reka inkuru tuyibaze Alexandre Niyungeko
General Aringiyome Bunyoni yishuye nk'uko yabikoze mu rubanza rwa mbere ngo yahoze ari umushyiranganji wa mbere yavuze ko atavyemezo bifashe bihari mu birego indwi byose akurikiranwa ko harimo ibyo gushaka gutembagaza ubutegetsi gushaka guhungabanya ubuzima bw'umukuru w'igihugu be no guhungabanya inzego z'igihugu kubwiwe ngo yategerezwa kwezwa icyo gihe nyine yari niyabirije ifatwa ry'amatungo yiwe atanga akarorero ko afise amatongo 215 yanditswe ku mazina y'abantu bo mu muryango wiwe bivuze ko ayo atotegerejwe kuja mu yafatwa ku munsi wa mbere ari naho urubanza rwatangura ukwishura ku kibazo cyo kumenya igituma yahunze umunsi urugo rwiwe rusakwa yasiguye ko yari yamaze kumenya ko ategerezwa kugandagurwa ko kubw'ivyo ngo akaba atashatse ko ibyashikiye ba general Adolphe Ntatanazi Kararuza ari byo bimubako ngo kandi ko abamugandaguye kugeza ubu batarafatwa ariko rero abashingwa manza baburanira leta bo bagumye hahandi basaba sentare na inyuzwa kwemeza igihano cyo gufunga ubuzima bwiwe gufata amatungo yiwe no kuriha indishi y'amafaranga angana imiliyari 24 abo bafunganywe nabo nyene baburanye uko nyene Desire Uwamahoro Destin Samuel bapfumukeko na komu na Charisaba bose bakurikiranwa ku cyaha cyo gufasha gutegura guhungabanya inzego z'igihugu bararahiye ko atacaha kigeze bakora ko ibirego byose bibashirwa ko ari rementanya basaba mbere ko ikurwa Colonel de Police Desire Uwamahoro we yisiguye cyane avuga ko bidatahuritse ingene ashobora gucirirwa urubanza ibyo atigeze akora ashimangira avuga ko ababuranira leta acemezo na kimwe bafise na cyane cyane ko bamwagiriza kuba yakwiragije ibanga ry'akazi ngo kandi ataryo bigeze bamubwira akavuga ko yategerezwa kurekurwa agasubira mu kazi kiwe ko gutuza imigumuko abashingwa mwanza baburanira leta ariko basa n'uko izo siguro ataco zababwiye kuko babagumije ku gihano cyo gufungwa imyaka 15 bari bakatiwe na mbere Emmanuel Gateresa arongoye sentare na inyuzwa akaba yaciye amenyesha ku rubanza rushizwe mu mwiherero ingingo zizofatwa zikazomenyeshwa mu minsi 30
Alexandre Niyunge ko arakenuye tukiri muri ico gisata nyine c'ubutungane n'agateka kazi na muntu ubwinshi bw'abanyororo isuku rike rirangwa mu mabohero ni bimwe mu bibangamiye amagara y'abanyororo mu ibohero rikuru rya Mpimba biri mu itangazo ishyirahamwe Rukristu rishinzwe kugwanya isinzikazwa ubuzima rya kiremwa muntu akate Burundi byasohoye ku igenekezo rya 30 rusama uno mwaka Anita Gateretse ni umutunganya bikorwa muri iryo shyirahamwe avuga ko isuku ryo mu bwiherero no mu bwogero mu mabohero na cyane cyane ibohero rya Mpimba rikenewe cyane mu kurinda indwara zifatiye ku isuku rike kandi zandukira n'ingoga tumutege yompe
mu mabohero arimo abantu benshi nk'ibohero rya Mpimba haraboneka ko hari uburyo buke bwo gukora isuku uko biba bikenewe ugacusanga hari umwanda mwinshi Akati Burundi ributsa ko amategeko agenga amabohero nk'amategeko ya ONU yitiriwe Nelson Mandela ahamagarira abajejwe amabohero gukora ibikenewe byose ngo isuku ry'abanyororo ryubahirizwe. Mu gihe ibohero rya Mpimba ryubatswe mu mwaka w'1959 kandi kaba ryari rigenewe abanyororo batarenga 180 gusa, ubu ku biharuro by'impera y'ukwezi kwa kane itariki 30, iryo bohero rya Mpimba ryarifise abanyororo bangana n'13,556 bakaba barengeye ubushobozi bwo kwakira abanyororo inshuro 16 zose. Mu ibohero ry'abakenyezi bobo ntiborohewe kuko bafise ubwiherero 5 gusa, nabo abo bakenyezi bakaba barenga 300. Ibohero rya Mpimba rifise ubwiherero bushika ku 45 n'amasoko y'amazi atari menshi, nubwo abanyororo baguma biyongera mu bwinshi bigatera ingorane mu byo ubwiherero, ubwogero no kuronka amazi meza kuko anakama kenshi. Ivyo bikaba vyabaye nyuma yaho mu mwaka w'2019 ishyirahamwe Seyisere rihagaritse ibikorwa vyo gufasha mu bijanye isuku mu ibohero rya Mpimba. Nico gituma abanyororo bisanga ku mirongo miremire cyane cyane mu masaha y'agatondo n'umugoroba. Abanyororo ntiboroherwa mu gihe haba hari hateye indwara z'ibiza kuko habura amazi kandi bakandukizanya n'ingoga, nkuko twabonye mu gihe cy'ibiza vya COVID agasama canke amaso yandukira. Akati Burundi irasaba abajeje gisata cy'amabohero n'ababafasha kwihutira no gushyira ingufu mu gufata ingingo zo kubakira abanyororo ubwiherero n'ubwogero bukenewe kugira ngo bagwanye umwanda. Barasaba ko hogwizwa amasoko y'amazi, mbere tukanasaba kugabanya igitigiri cy'abanyororo kugira ngo abanyororo bashobore gufungwa mu buryo bubereye budahonyanga agateka kabo n'ubuntu bwabo.
Turabandanya n'amakuru yaranze inondo y'abasirikare b'Abarundi batari bake barafashwe bagirwa imbohe n'umuhari M23 muri uku kwezi kwa gatanu turimo mu ntambara zibera mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Ikinyamakuru Mama Rwagasabo TV carashitse aho bapfungiwe benshi bavuga ko barungitse kugwanya uwo muhari atavyo babwiwe imbere y'igihe, bakaba bizigiye ko mu minsi iri imbere hazokogwa ibishoboka kugira bari kugwe basubire mu miryango yabo. Dutege amatwi bamwe muri abo basirikare.
Jewe nitwa Ajida Chef Nyanzwi Chrysostome, nkaba mvuka ku mutumba Mugomera, komine Ngozi, province Ngozi. Nkaba ino ikongo nari muri batayo 9 tafoke mu Burundi, nkaba nari mu batayo y'2022. Ino ikongo twashitse itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, twanyuze Goma tuca dufata ubwato tumanukana Kivu sinyebukantu tuba twarurukiye tuca rero tunyura nk'abatera baduga, hanyuma nkaba nafashwe itariki 3 z'ukwezi nyine turimo aho bita Irukara.
Ego
twe twari imbere amayo bagenzi bacu bari Europe baragenda ntibantu batubwira yuko bagiye, natwe tugiye ku Europe tugiye kuroganya aho hari tese batayo kuri Rukara, niho hari tese batayo twibaza yuko ariho bakiri usanga bagiye ha, twasanze hariho kishye M23 niyo yaciye twakira nka twebwe tukiza nta kintu na kimwe batubwiye bati misiyo muzoyimenyera iyo mugiye mu gisirikare ni ordre gukurikiza ordre. Twabonye haza karugo y'Ikongo tuburira indege maze yo gushika no muri Kongo bati nishwe yiwaye no kugwana na M23.
Nitwa Ajidali Kumana Felix, haba nturuka ni komine Byanda intara ya Bururi, nakorera mu kambi y'122 irahantu kuri Bugarama, haba najino Ikongo itariki 3 tuse kwa kabiri, haba nafatiwe umusozi uhanamiye gisagara cha Murambi itariki 3 ukwezi kwa gatanu. Ukuntu byabaye ku batari wacitsa benshi ntibashaka kuza, mugabo natwe babiduhishije n'umunsi wo kuza twabimenye nk'amasaha ya saa sita twurira saa kumi zo ku mugoroba ku muhingamo, n'umwanya wo gusezera ntiwabonetse.
Nitwa Aridashef Nkurunziza Bishar, nkaba nakora muri eta majoro ya premier division, nkaba navuka muri komine Rutovu, nari mfise umuryango wanje Bujumbura. Jewe nari navunitse hanyuma abandi bari babandanije ndiko ndagenda ndabona ku position ala basoda cyandashikaho hanyuma bacha barambaza iyo bagenzi banje bari ndababwira ko bagiye hanyuma bacha barangumye muri mushaki yitwa mushaki kugira tuze baratora bake bake mu mabatayo hanyuma bakaja hamwe bakagira ibatayimwe hanyuma bagaheza bakatuzane no muri Kongo mu gisirikare barakudezinya uko nyene hanyuma wewe uka ukegeze kicanisha bakubwiye nta bindi
inzamba
amakuru yaranze inondwi harabandanya mu gisata cy'ubutunzi n'intwari bereye kuva ku munsi wa kane mu gisagara cha Bujumbura birabujijwe kugumiza imodoka n'amapikipiki ku mastasiyo barindiriye kuronswa ibitoro iyo byashikijwe n'igipolisi cy'u Burundi Colonel Desire Nduwimana umuvugizi w'igipolisi asigura ko ari ku mpamvu zo gucungera umutekano anagabisha uwo wese azotwara imodoka idafise igitoro gikwiye kuko iyizimiye mu ibarabara biteza uruhagarara akavuga ko binacafuza ishusho y'igihugu tumutege yompi
no kuvuga yuko rero kibujijwe ko umuntu asa nk'uwe wagira imodoka yiwe kuri station canke ku nkombe y'ibarabara zikaca zigira umurongo no kurondera amakuru kamenye yuko igitoro kiza kuboneka giheze naho utararonka cutani iyo modoka yawe hakiri kare nyonga imodoka ari gakamira mu ibarabara umenye yuko biteza umutekano muke kandi bihanwa n'amategeko abazubirenga ko nabo bazohanwa n'amategeko
Mwishirahamwe Orcom babona ko iyo ngingo yafashwe n'igipolisi atari umuti na gato ahubwo ko leta ngo yategerezwa gutunganya neza ibijanye n'igitoro mu kukigwiza kugira ngo iyo mirongo ntisubire kuboneka ku mastasiyo atandukanye Jean Dowimana umuvugizi w'ishirahamwe Orcom asigura ko kugira ngo ivyo bishoboke ari uko leta ironka amafaranga y'agaciro kuyi kugira ngo igitoro kirangugwe tumutege yompi
iyo ngingo ntacho ifasha turiko turaraba neza kuko umutekano mu ibarabara y'imodoka zihagaze ku murongo zidahagaze hagati mu ibarabara twebwe twibaza muri Orikome ko atamutekano ziba zihungabanije gusa y'imodoka ari nyinshi urika mu murongo muremure aho biboneka nabi abanyamahanga batubona baraheza bakavuga bati abarundi ntibagikora umuti rero wo kugira ngo ntibiboneke nabi suku zirukana ahubwo n'ukurondera igitoro gikwiye ni vya bindi muri rukome twamye dusemerera imyaka itatu iraheze imyaka ibiri iraheze tuvuga tuti nyabuna ni habe gestion en père de famille ni habe ugutunganya neza ibyerekeye by'amafaranga y'agaciro ashobora kutuzanira igitoro gikwiye aho bitagenze uko tutarose igitoro gikwiye ibizogora navyo byo ntibizuba bike atari igitoro muradi gatatera mbere biharangwa umuti niba uronderera handi umuti wo kubuza imodoka gutonda niba uronderera mu kugwiza ibitoro nka kujya ahandi mu bindi bihugu bigenda niba uronderera mu kurondera kujera neza ajya amafaranga y'agaciro ajya bita amadovize kuko ajya atahari ibintu byinshi birabura n'imiti irabura uwanka batonda agira icyo bita la gouvernance iri efficace agira icyo bita la bonne gestion mu ma secteur yose byo mishyirahamwe Orikome turangiza dusaba tuti nyabuna leta nimwumva kamo tubatera iminsi yose mu gwiza igitoro ari sosiyete bashizeho ije ku kivi ijya sosiyete yitwa Sopebu nije ku kivi ikore
imbere yo gusozera makuru yaranze inondwi turiko turasozera amashyirahamwe 19 haranira agateka kazi na muntu asaba leta ya Tanzania guhagarika umugambi wo gushaka gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi utegekanijwe muri Kigarama uno mwaka mu itangaza amashyirahamwe yasohoye ku igenekerezo rya 2018 usama basaba amakungu n'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko kugondoza leta ya Tanzania kugira ihagarike iyo ngendo iteye kubiri n'amategeko agenga impunzi ku isi tega matwi Leopold Sharangabo akaba yavuze ku izina ry'ayo mashyirahamwe yateye igikumu kuri uwo rwandiko
ayo mashyirahamwe uko ari 19 ariyamiriza inyungu zose zimaze igihe zifatwa na leta ya Tanzania haba kugana amashuri cyangwa ibitaro hamwe n'ingingo yo gushira kingo ntarengwa cuko abarundi bose babahungutse kandi hahonyanza amategeko agira impunzi ayo mashira hamwe aratera ibyatsi nyifatse abategetsi ba Tanzania n'abakozi ba ASEAN bamana ntabyo bariko baratera ubwo impunzi mu majambo bakoresha mu manama kutazuhunguka zibonera ko cyangwa azogirwa nabi ayo mashame kandi ntiyizeye na gato imvugo zihumuriza impunzi z'abarundi zakoreshejwe n'ishyirahamwe ASEAN ku rwego rw'akarere mu rwandiko bashyize ahabona kwa 2022 Rusama 2024 ivuga ko leta ya Tanzania yemeye ko impunzi z'abarundi zitazohungurwa ku ngugu kubera ko babonanye bakaba baravuganye ariko twebwe ntituvyemera kubera ko ibikorwa byose byo guhohotera impunzi mu ntumbero yuko zotazikomoka byarabandanije kuri ibyo byose rero amashyirahamwe uko ari 19 yateye umukono kuri urwo rwandiko arasaba ibikurikira kuri leta ya Tanzania guhagarika ingingo zose zo guhohotera impunzi z'abarundi biboneka ko atakindi zigamije atari kubahungura ku ngufu kubaha amasezerano agenga impunzi yonyine ubwayo yateye ku mukono arasaba hasi kubaha no kubahiriza igikorwa bashinzwe cyo gukingira agatera k'impunzi zose ziri muri Tanzania kwiyumvira integuro yo kwimurira impunzi z'abarundi zishaka mu bindi bihugu bishobora kuzakira no kuzikingira ayo mashyirahamwe uko ari 19 arasaba ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko gukoresha inkingo zose zihabwa n'amategeko kugira ngo ribuze leta ya Tanzania kubandanya ihohotera impunzi z'abarundi ziri mu ico gihugu arasaba kandi ishyirahamwe rimwe bwa Afurika gutegeka leta ya Tanzania kutabandanya ihonyanga amategeko yiyemeje yubahiriza impunzi na kimwe muntu nk'uko yapfundiye ayo mashyirahamwe arasaba amakungu kubandanya kwikiranira hafi biriko birabera muri Tanzania ibikoresha ikintu impunzi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania agasaba kandi n'ibihugu bisanzwe byayiyemeje gushyigikira ASEAN kongera ifashanyo igenewe impunzi muri Afurika y'ubuseruko kuko biboneka ko zugarijwe n'ibibazo by'ubukene n'inzara
ni na hano duciye dusozerera amakuru yaranze inondwi mwariko mushikizwa na Jean Bonfils Niyongere nkaba ndabifuje kuranirwa mu byanyu no mu banyu na Gahwana.
Ngiye nzamba
nzambira samirana
amakuru makuru yaranze inondwi.